Take a record. Shakaje kuba devo nari tandukanije nabo abaza bakanwara umwishima shari mishi hamwe benizigo bagatega nimitego satana kanwara umwishima sina jama umviriza narara muva makabugacha kugira ngo mitinge kugira ngo ndonye hiti sina jama umviriza narara kubafuma kabugacha kugira ngo ndonye iti kugira ngo mitingi ni wowe nokuri tengira maybe bishetani maybe bishetani wowe kuko na nyungu mbibona mwo yeah nokuri tengira maybe bishetani kuko na nyungu mbibona mwo yeah je wibishetani Maybe be shetani, mkuri be shetani, yeah. Je we be shetani, maybe be shetani, mkuri be shetani, yeah. Nuko nabikora ninyegeza Matangara Abo tatanguranye bazaba nchako Nkabona di once nyemwiteka Sherin muri bantu boy Mana nanje basneri yoteka Nanje ngere kuyindi nabwe Jewe ndizera Ubuzima burahinduka Na wewe uzoshika Weguma ufukama uzoshika Jewe ndizera Uzima burahinduka Na wewe uzoshika Waguma ufukama uzoshika Nukuri tengira maybe bishetani Maybe bishetani wowe Kuko na nyungu mbibona mwo yeah. Nukuri tengira maybe bishetani Maybe bishetani Kuko na nyungu mbibona mwo yeah. Je we be shetani, maybe be shetani, mkuri be shetani, yeah. Je we be shetani, maybe be shetani, mkuri be shetani, yeah.